Nzamba.
Nzambira samirana.
Mwese bakunzi wa radio Inzamba gateka kawe sangwe ikaze makuru yacu kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 30 myandagara umwaka w'ibihumbi bibiri na 2021 amakuru mushikirizwa na jewe Josine Kaze nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Uyu munsi amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu wahari w'abantu babuzwe irengero. Umunsi ushitse mu Burundi abantu barenga kuri 250 atabuze irengero ryabo kuva mu mwaka w'2015 naho ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bwo bwemeza ko atabantu babuzwe irengero mu gihugu. Ibiziga bitogwa vyenena aho bimanitse birabandanya kwibonekeza mu ntara ya Muyinga kuri uyu wa gatandatu muri komine Gasogwe ikiziga catowe kigira gatanu. Baratabariza ababo bamaze iminsi 10 bafungiwe ahantu hataramenyekana abona begereye imiryango y'abantu babiri baba muri site y'abateshejwe izabo ya Champanzi iri mu ntara ya Kayanza. Abo bantu bakaba boba batwawe n'abakozi b'iperereza. Abo begereye iyo miryango bakaba bafise amakenga ku gutekano wabo mukanya inkuru imwe ukwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe hano makuru tuyahere mu gisata cy'agateka kazi na muntu. Kuwa 30 ukwezi k'umunani k'umwaka utashe amakungu yahariye uwo munsi kwibuka abantu babugwa irengero bakagenda mazima yongo ibyo bita disparition forcée mu Gifaransa. Mu Burundi abategetsi batandukanye kuva ku mukuru w'igihugu kugeza ku mushikiriza manza kizigenza wa Republika bavuga ko ubwo bubisha ataburiho. Ni inkuru twateguriwe na Haul Nkengurutse.
Mu kiganiro yahaye radio y'Abafaransa RFI mu kwezi kw'indwi uyu mwaka umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko mu Burundi ahageza kumenya atabantu babuzwe irengero iyo bazi. Avuga ko hamwe boba bahari bumbwira izina rimwe gusa ry'uwo muntu yabuzwe irengero.
Aho ngeza kumenya nta bantu babuzwe irengero mu Burundi atari uko mumbwira izina muti kanaka yabuzwe irengero. Cyo nzi gusa hariho zikibizeza gukora inabi mu Burundi zigahungira mu Rwanda aho ntarusha duse rwo kujayo kubarondera ariko ukumva bavuga ngo barabuzwe irengero ariko jewe cyo nzi cyo nuko baba barahawe.
Inyuma yaho gato umushikiriza manza kizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi yavuze ko abavuga ko hari abantu banyitswa bakabugwa irengero baba bariko barashikuza ngo n'abavugwa baba bagiye mu migwi y'abitwaje ibigwanisho batasezeye imiryango yabo. Abo nabo bagaca bibaza ko banyururwe bakabugwa irengero.
Hariho ubugizi bwa nabi bw'abantu banyuruzi. Ibyo bikorwa n'abantu biyambika impunzu z'abajejwe umutekano bagakoresha imiduga itagira imparati. Ariko rero bimwe mu bivugwa ko hari abantu babuzwe irengero twasanze ari binyoma. Hari n'abandi usanga baca mu migwi yitwaje ibigwanisho ihungabanya umutekano turutse mu bihugu duhana imbibe bakagenda badasezeye imiryango yabo bigaca bikwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi ko banyurujwe canke baburiwe irengero.
Guhakana ko mu Burundi atabantu banyuruzwa bakabugwa irengero biza bihezagirwa n'ivyegeranyo vy'umugwi w'igihugu wigenga CNDH mu vyegeranyo byawo aho atana hamwe bavuga iby'abantu banyuruzwa bakabugwa irengero.
Naho leta ya Evariste Ndayishimiye yemeza ko atababugwa irengero imiryango yabo babugwa irengero iracagandariye ababo. Akarorero na Kajure Niyongabo umunywanyi w'umugambwe CNN inyuma yaho ahatwe kugandagurwa mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na 2018 mu nyuma agahunga abakozi batatu yakoresha mu nzu ijanye n'iby'ubuhinga ngurukana bumenyi baciye banyuruzwa n'urongo y'iperereza mu ntara ya Gitega hari mu kwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na 2019. Kuva icyo gihe imiryango nta makuru y'ababo bafise kurikira.
Banakurikiranye cyane barondera iyo noba ndi bamwe bakababwira ngo nagiye mu kirobe rero bikurikirana uko mu kwezi kwa gatatu ku mugoroba mu masaha moya warakuriye abakozi bamwita Ndayishimiye Olivier nibwo bamukurikirana ari ku moto ubwo ni uwo mukozi rero bamutwara bacha bamutwarana no mu motari bukeye mu gitondo bacha bakoresha telefone yiwe baterefona amanimero babona nyene bari bamwe bavugana kandi urumva amanimero bavugana umwanya muremure yarasabwa rayo bakozi nyene bari basanzwe bakorana ngaho mu kazi bwa mbere telefona uwo bitwa Mandirambona Terrace nawe yakoraga muri yo sekretariya nyene agiye uwo nawe nyene babaramufashe nyuma ba telefona uwundi nyene akurikira nyene nawe yakoranga muri societe bamwitana nawe ndayishimiye Emmanuel nawe nyene babaramutwaye kubicho gihe twaragerageje nyene gutabaza kubicho gihe nta numwe yigeze amenya irengero ryabo mugama makuru twari tumaze kuronka nuko batwawe n'uwatwari iperereza icyo gihe abanyene igitega bitwa Jove Cishahayo ubwa mbere akibatwara bajana kumuhana iwe aho yari asanzwe aba isonga niho bamaze igihe bariko barabatorotira babakubita bababwiye ati mutabuza hano niyongereje irari tuzobiki nyuma rero itariki 18 bamaze igihe bamba baramaze yo hafi indwi zibiri nibwo baburije imodoka babakuraho kwa Jove Cishahayo bababwira yuko ngo babajyanye i Bujumbura mugari rero babambitse igitambara mu maso aho gufata inzira i Bujumbura bafashe inzira ibajyana rija i Karusi begereza ku ruvubu nyuma rero babashikanye ku ruvubu niho baburukije batangura kuza baratwara umwe bagenda bamwica bagaruka batora uwundi bagenda bamwica batora uwundi abaje kubica bari bambaye umwambaro w'igipolisi ariko bari mu modoka Hilux double cabine nyene yo mu iperereza bose bafashwe n'umuntu umwe Cishahayo Jove yatwara iperereza ngo igitega ababyeyi babo bafashwe baragerageje guca kubashoboka ariko nta nyisho nimwe bigeze baronka gusa nyuma bamaze kubikurikirana cyane bamaze kunyuruzwa harabayeho ibintu by'iterabwoba cyane cyane ku babyeyi byatumye bacha bamera nk'ababinumye nyine baranuma kubera amaterabwoba bagiye bagirikwa aho bose no kuyobesha amasubiye mu gihugu habaye ibintu nk'ibyo kukurumva dosiye ntawe yagiye baracyarondera ubu bitwa niyongereje shobora gutaha kuko ababishe bose baracyahari baridegembya nta matohoze yahabaye ngo bakurikirane abo bantu gushika uyu munsi nta muntu azi abo batatu bishwe ngo bahabwe hehe ngo bimeze gute
kuga Pacifique ni nahagwe arongo uyu mugambi ndondeza abantu barenga 250 nibo bamaze kubugwa irengero bafashwe hagati y'umwaka w'2015 n'ibihumbi 2021 Pacifique ni nahagwe akamenyesha ko hagiye guhavuba cegeranyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yibonerewe nyene ivyo amazi misa hakana
mu gihe abategetsi b'u Burundi babandanya guhakana ko atabantu bafatwa n'inzego z'igihugu bakabugwa irengero ryabo mwishyira hamwe Fokode turemeza ko abantu barenga 250 bafashwe hagati y'umwaka 2015 n'uyu mwaka 2021 kandi bakabugwa iyo bagiye ibiharuro byacu turazi kandi ko ari ibiharuro bikiri munsi cyane y'ibiharuro bivugwa na yandi mashyira hamwe kubera ko dufata umwanya utari muto wo gutohoza ku muntu umwe wese tuvuga ko aba yarafashwe akabugwa irengero giwe ni naco gituma muri nondwi ishyirahamwe Fokode rizokwandikira Perezida Evariste Ndayishimiye rikamurungikira urutonde rw'abantu barenga 200 twebwe twatohoje ko twemeza ko bafashwe n'inzego z'u Burundi bakongera bakabugwa irengero ryabo tema makenga muri kino gihe ningene iperereza ry'igisirikare muri iyi minsi ariryo riri imbere cyane mu bintu bijyanye no gufata abantu b'abasivile mbere bene abo bantu iperereza rikaba ritigira ryemera ko ryabafashe benshi muri bo bakaca babugwa n'irengero ryabo turasaba ko igisirikare cyomenya ko atari cyo kijejwe gufata abasivile no gupfunga abasivile
Nayo ishirahamwe Kavib y'abashinwamanza ababuranira abakorewe ivyaha bikurikiranwa n'amasentare mpuzamakungu rirahamagarira amashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu hamwe n'ubutungane mpuzamakungu kwihutira gutunganiriza imiryango yabuze ivyo bishikirizwa n'umushinwamanza Gustave Niyonzima harongoye iryo shirahamwe reka tumutege yompi
muri kavibe turananegura n'ukuntu abategetsi baguma bavuga ico two kwita ama discours amajambo meza umugabo atajana n'ingiro nta bikorwa biriho ni ibintu rero twubwira abarundi ko batosamazwa n'ivyo bo bakeneye ibintu bija mu ngiro ibintu bigaragara vyerekanwa ko vyakozwe ikindi rero naco nuko muri kavibe turemesha cyane imiryango yabuze tukayiremesha tuyibwira yuko hari ama dosiye menshi yashika ku bihumbi yamaze gushingishwa mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha yaba kuvyerekeye ico caha ico kugenda amazima yonge no kunyuruzwa nibindi tukabamenyesha yuko bitebe bitebuke intahi zokubita mu gahanga abo bantu kuko ico caha ntigihanagurwa kiba cakozwe kandi n'amadosiye arikagenda neza arikarakurikiranwa mu ibanga ntangere rero ikindi naco umuntu yovuga nuko muri kavibe twebwe n'ubu tutazohengeshanya mu gufasha abo bose ba y'imiryango yababuze ababo bakagenda amazima yongo bakanyuruzwa tuzokwama turi hafi yaba bazotwitura tuzogerageza tubafashe kugira buzurizwe kugira abantu bakora ibyo byaha abo bicanyi intahi bakubite mu gahanga hakoreshejwe amategeko mpuzamakungu kavibe kandi iratera kamo sentare mpuzamakungu mpana vyahishashirahe ariyo rakuru penale internationale nico bita groupe de travail des nations unies ariso forse kugira botebutsa amatohoza kugira ivyo vyaha bigoma bibandanya biba vyerekeye kunyuruza abantu bakagenda amazima yonge ababikora bashobore guhanwa kandi bagerageze mu gufasha kugwanya kudahana mu Burundi ari navyo vyazanya karambaraye ugasanga hama hari ngwano ico twakwita de crise sécurité.
Tukiri mu makuru ajanye n'agateka kazi na muntu nyene imiryango n'inshuti z'ababuzwe irengero mu Burundi babayeho mu gahinda n'umubabaro ntangere bishikirizwa na Ernest Nkurunziza yize ivyinyifato akamenyesha ko guhakana ko ico kibi kidakogwa ari ugukora mu nkovu ababuze ababo
gutwarwa uwawe kabura irengero ryiwe bituma umuntu abaho mwicarubozo ridahera kuko mu gihe atagaraguye wiwe ngo amushingura niteka biragoye kwirengagiza ukubyikuramwo ngo utangure ubundi buzima umutima ugumuri mu kirere agakomye kose umutima ugasimba bikunyurwa nuko ababikoze bakurara ku mugono bagutera ubwoba bakubwira ko uhirahiriye ukavuga uzokwibonera ko bazogukurikiza uwawe abateri bake baratuntuye baraha mutse usanga abo bantu rero bahohotewe bugarijwe n'ugwanko n'inziko bijanye n'ubwoba mu mitima yabo bafitiye ababarongoye ugwanko n'inziko navyo bikaba ari abansi b'amahoro n'umutekano mu mitima y'abantu mu gihe ababatwara hari n'umukuru w'igihugu bishongora bavuga ko ico caha cukuburirengero abantu kitabaho mu Burundi dusaba rero leta y'u Burundi guhumuriza abo bantu babuza babo muri ubwo buryo Farisito ndayishimiye nabanze wenyene asaba imbabazi abo yakomerekeje ku mitima mu kuvuga ko atabanyuruzwa mu Burundi bariho.
Ernest Nkurunziza yizi vinyifato.
Inzamba
tubananirize ano makuru twabateguriye mu gisata cy'umutekano muke aho imfuza abantu mu buryo budasiguritse zibandanya kuvugwa mu ntara ya Muyinga hari kiziga cy'umugabo w'imyaka 35 chatowe ku mutumba Karama komine Gasogwe micoro ryo kuri uyu wa gatandatu rishira uw'Imana nkuko amakuru avaho ikarama abimenyesha ico kiziga kikaba cenena aho kiboheye ku gishoro c'inzu mu cumba yarasanzwe aryamamwo mu ntwaro bakemeza ko yiyahuye ivyiyamirizwa n'ababanyi biwe ni inkuru ya Blaise Nijimbere.
Ico kiziga ca Sumane ndiho ku bwayo w'imyaka 35 cabonetse mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishira ku munsi w'Imana igihe c'isaha 5 z'ijoro nkuko amakuru atangwa n'umwe mu bajejwe intwaro kuri uwo mutumba avyemeza. Ayo makuru ava mu ntwaro avuga ko Asumani yiyahuye ariko ntibatomora ingorane yoba yari afise gushikaho yiya ku buzima. Iyo siguro yamirirwa kure na bamwe mu muryango wiwe mbere n'abo mu kibano. Ku bwabo Asumani yoba yarishwe abamwatse ubuzima bagaca baza kumumanika ikiziga ciwe mu nzi we imbere yo guha gasopo umukenyezi wiwe ko atokura ururimi mu kanwa. Bamwe mu bagize ico bashikiriza bakanegura cane uburyo igipolisi kitagira amatohoza kuri ubwo bwicanyi bwa bahendazi mu ntara ya Muyinga bakavuga ko igipolisi ngo categerezwa n'imiburiburi kwiyegereza umukenyezi w'uwo muhisi kugira haboneke umuco kuri ubwo rupfu. Umwe mu baba ku mutumba Karama yavuganye na Radio Inzamba avuga ko Asumani yishwe kandi ko ugo rupfu rwiwe rusa n'ubundi bwicanyi bumaze iminsi buhitana abandi bantu muri ubwo buryo. Kuri ayo makenga y'abanyagihugu uruganda rwa Radio Inzamba guhamagaye kuri telefone Jerome Ntibogora arongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga ruramukena. Mu mpera z'indwi iheze hakaba hari ubundi mugabo yatowe ari Kiziga yapfuye nk'uko kwa Asumani. Twamenyesha ko mu ntango z'uku kwezi kwa Myandagaro Asumani agize umuntu wa gatanu apfuye muri ubwo buryo budasiguritse.
Umutama w'imyaka 70 yaraye yishwe aturiwe n'abanyagihugu mu ntara ya Rutana. Uwo mutama akabazwi ku izina rya Karegeya yaba ku mutumba Butozi wa komine n'intara Rutana. Nkuko amakuru ava kuri uwo mutumba bivuga ngo uwo mutama w'imyaka 70 yishwe yagirizwa uburozi ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana. Intandaro y'ugo rupfu ngo akaba ari amafaranga y'ikimazi ku mugore wiwe mukuru yaheruka kwitaba Imana. Uwo mutama ngo akaba yasabye abana ko bamuha ko ikimazi nabo baravyanka. Umukobwa wiwe yankiye se ngo akaba yaciye afatwa aragwara ariko kwikeka ko yarozwe na se. Ababanyi ngo bakaba baciye bategeka se kumuvura nawe araheza arabikora. Uwo mukobwa akize abaraho ngo bakaba baciye barengera kuri uwo mutama barakubita mu nyuma bazana ivyatsi baramuturira mpaka acikane. Abarongoye uwo mutumba Butozi bakaba bazindutse bafatwa bajanwa mu gipolisi ca komine Rutana kumvo z'amatohoza. Nayo mu makuru avugwa mu mutekano w'uruja n'uruza mu mabarabara abantu barenga 95 barakomeretse cane ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze mu ntara ya Muyinga mu masanganya abiri yabaye uwo munsi. Benshi muri abo bakomeretse bakaba ari urwaruka rw'imbonerakure aho bamwe bariko baja guhimbaza umunsi mukuru w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga abandi nabo bariko barataha bava muri ivyo birori. Ababibonye bakavuga ko bari bagerekeranye mu biduga bitwaye imizigo bita fuso zitemerewe gutwara abantu. Bikavugwa ko umuvuduko urengeje ariyo ntandaro y'ayo masanganya. N'inkuru ya Josephine Jones Nkunzimana.
Muri ayo masanganya uko ari abiri abantu barenga 95 nibo bakomeretse. Muri abo abashika 77 bakaba bari mu ikamyo yo mu bwoko bwa fuso yatembagaye mu gatondo ko ku munsi wa gatandatu ahitwa mu Rukinzo muri komine Gasogwe ni mu ntara ya Muyinga. Bariko baja ahabera ibirori by'umunsi wahariwe ugwaruka rw'imbonerakure ruyoboye ku mugambwe CNDD FDD. Benshi muri bo bakaba barababaye cyane kubera igitigiri cy'abantu b'umurengera muri iyo modoka umushoferi ngo byaranse kwa tikona. Nk'uko amakuru ava mu babonye aho iryo sanganya riba be nabo mu muryango w'abakomeretse abimenyesha. Muri abo abarenga 24 bakaba bariko bavurirwa mu bitaro bikuru by'Imuyinga. Irindi sanganya rigira kabiri rikaba ryabaye mu ijoro ryo kuri uwo munsi nyene aho imodoka yo mu bwoko bwa kamyoneti Ulix y'ubutwara iperereza mu ntara ya Cankuzo yatembagaye igeze ku mutumba wa Rusengo hafi y'iseminari nto y'iyi Muyinga itwaye abantu 17 bakaba bariko batahuka bagana mu Cankuzo. Nk'uko ababa aho ku mutumba Rusengo babimenyesha abari muri iyo modoka nabo nyene bakaba barakomeretse bikomeye n'imodokari irononekara cyane. Abantu bazi ibintu n'ibindi bakanegura cyane uburyo umugambwe CNDD FDD ufise iminsi mikuru atategeko na rimwe mu bijyanye uruza n'uruza rw'abantu rwo mu ibarabara risubira kubahirizwa. Amasoko yacu akaba avuga ivyo afatiye ku modoka z'amakamyo zo mu bwoko bwa fuso zisanzwe zitwara ibidandazwa ziriwe zunguruza abanywanyi b'uwo mugambwe kandi amategeko atavyemera. Eka n'igitigiri c'abantu ayo makamyo yatwara ngo cari giteye ubwoba n'agahinda mu gihugu citwa ko kirimo amategeko. Eka n'izindi modoka zirangurira ubuzi bwa leta mu ntara ya Muyinga zikaba zunguruza abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi zarengeje urugero rumwe biteye ubwoba. Bikavugwa ko umuvuduko urengeje urugero ariwe ntandaro y'ayo masanganya. Bamwe n'abandi bakibaza ingene abo bakomerekereye muri ayo masanganya uzobaha inkando uwariwe. Radio Inzamba ntitwasobeye kuronka OPC Jerome Ntibogora arongoye gipolisi mu ntara ya Muyinga kugira ngo agire icyo avuze kuri ayo masanganya.
Arakoze na Josephine Jones Nkunzimana. Tukiri mu makuru y'amasanganya nyene abasirikare bo mu ikambi ya Nyanzarake batatu nibo baraye bapfuye, batandatu barakomereka bikomeye mu isanganya ryari rigizwe n'imodoka y'igisirikare. Iryo sanganya ryabereye ku mutumba Rukomwe ho muri komine Mabanda mu gihe imodokari yarivuye gutora ifungurwa mu ikambi y'Imabanda ibitwara inyanzarake nkuko amakuru dukura mu gisirikare azemeza. Iryo sanganya ngo ryaturutse ku cuma bita transmission c'imodokari cacitse iriko iramanuka kuri uwo mutumba iraheza icigongo umusozi. Abahitanywe n'iryo sanganya bakaba bace bajanwa mu bitaro bikuru inyanzarake. Tumira mate tubandanye n'amakuru twabateguriye.
Inzamba.
Amakenga ni menshi mu miryango y'abantu babiri bo muri site y'abateshejwe izabo y'icampanzi mu ntara ya Kayanza. Abo bantu bakaba bamaze iminsi 10 bafungiwe ahantu hatazwi gushika ubu. Amakuru yabegereye abo bantu avuga ko bafashwe n'abakozi b'iperereza. Ababo basaba ko bomenya aho bafungiwe kandi bakarekurwa kuko ataco bazira. Ido Nido na Beni Axera Kana.
Joseph na Claveri nibo bagabo babiri batejejwe izabo bafashwe ku munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 20 uku kwezi. Nkuko amakuru dukura muri site y'icampazi yo mu ntara ya Kayanza avyemeza, bafashwe n'abantu bakorera urwego rw'iperereza baca batwaga uwo munsi nyene muri komisariya y'igipolisi ca Kayanza. Umwe mu baba muri site y'icampazi asigura ko inyuma yo kubasambisha ku munsi wa mbere w'igenekerezo rya 2023 imiryango yabo yagiye kubaraba ariko barahebuye mu busho bwose.
Uwo munsi rero ntibabarekuye ujya basuye ku wa kabiri basanze atariho bakiri bakera ko barungitse Bujumbura, Bujumbura bakandembi seseri barahiga barabura gushika isano umwanya rero ntibazi iyo bari. N'ubu ntaburamenye ikintu babahoye kuko bafashe na dokumentasiyo y'Ubujumbura ntibigeze bazwi icyo babahoye gushika isano umwanya rero nta muntu adushobora kugira.
Ayo makuru nyene abandanya avuga ko atana kimwe kiramenyekana bazira. Uyu munyagihugu agasaba ko boshigwa imbere y'ubutungane kugira imiryango yabo imenye ico bahogwa.
Ndasaba leta nuko botereka aho abavyeyi bacu bari kugira ngo tumenye aho turondere kuko ntitugishobora bahora atewe nuko barekura bakabasha imbere y'ubutungane bakamenya ico ariko baravyisha gushika isano umwanya ntituzigo barapfuye ntituzigo bariho oya.
Tubibutse ko haheze iminsi abateshejwe izabo muri site Champazi batega ubwoba na bamwe mu bategetsi kugira bakugwe ku nguvu muri iyo site. Radio Inzamba ntiturashobora kuronka abajejwe iperereza muri iyo ntara kugira batange umuco kuri iryo hagarikwa ry'abateshejwe izabo.
Beni Akserakana nawene arakenuye mu rukurikirane rw'isekereza ry'umuhari MAP Burundi buhire ku bijanye no kwibukanya amasezerano yarusha. Umushinwa manza Dieudonne Bashayire yashize umwe mu baharanira agateka kazina muntu amenyesha ko amasezerano yarusha atashoboye gufasha abarundi gusubiza hamwe nkuko byari bitegekanijwe. Kubwiwe amasezerano yarusha abategerezwa kuyashira mu ngiro ntibashize imbere igisata cy'ubutungane categerezwa guhana amabi yakozwe. Tega matwi umushinwa manza Dieudonne Bashayire yashize.
Ayo masezerano akaba yarahagaze cyane cyane ku bice bitanu. Igice cya mbere cyari igice kibanza kuraba ahavuye ingorane maze bakaraba n'umuti ubereye. Igice cya kabiri cyaraba ibijyanye n'intwaro ngo n'intwaro yo kubakwa ifatiye ku kuntu Burundi bumeze maze n'agateka kazi na muntu kakubahirizwa mabi yabonywe yabaye kare kubera indyane za politike n'amoko ibisubire ku igice gikurikira cyari igice kiraba iby'inzego z'umutekano zoba zihumuriza bose. Igice kigira kane cyari igice kiraba ingene Burundi bwova muri izo ngorane ahubwo bukiteza imbere abanyagihugu bakaronka ubuzima bwiza. Igice cya gatanu cyari igice kiraba ingene ayo masezerano yokurikiranwa akubahirizwa. Mu bice bihambaye ku bwanje harimo igice cingene bosubira kunga imitima y'abarundi hakoreshejwe ubutungane hakoreshejwe ugusubiza hamwe uciye mukuri mu butungane. Guhera rero ayo masezerano atanguye gushigwa mu ngiro kubera hariho ababona yuko ibyo bigakogwa bafatwa kandi aribo bari bitwa ko bari imbere bariko bayashira mu ngiro. Ibyo ntibyabaye yamara guhera ayo masezerano asinywa Abarundi bararonse kwidegembya, abanyamakuru barakora, umuntu agashikiriza ico agona, demokarasi iratangura gushingiza. Ejo bundi rero muri 2005 demokarasi yarasenyuwe, babantu batigeze bifuza ko amasezerano yarusha yokunga barundi huko bagomba kuguma bakanisha bakamisha ugucanamwo barayatembagaza none dusa nabasubiye inyuma nk'ibirenge arico gituma abarundi bakwiye kuraba ingene uwo mushinge ngo subira bakawubaka abarundi bakawubakira ko kugira ngo babane bubahana babane atamwana n'ikinono babane atamurundi abaho atinya ko yicwa azira icari canke ico yindi byero n'abantu bose bakwiye kubiharanira.
Tubibutse ko ayo masezerano ya Arusha yatewe ku mukono haraciye imyaka 21 hari ku igerekerezo rya 28 Myandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri. Mu gusozera no makuru tubabwire ibivugwa mu gisata c'inkino aho umugwi wa New Star ari wewe waraye utahukanye igikombe cyo gusozera ihiganwa rya basketball mu Burundi utsinda urunani ku manota 73-62 mu nkino nazo za Afro Basketball ziriko zirabera muri Kigali Arena mu gihugu cy'u Rwanda kuva igenekerezo rya 2024 za kuno kwezi. Imigwi ine kuri munani izokina igice cya kane gishiri cya nyuma iramaze kumenyekana. Inkuru dushikirirwa na Alexandre Niyungeko.
Ubwo rukino rwa nyuma rwahuje New Star isanzwe ariyo yatwara igikombe cy'u Burundi uno mwaka ikaba yakinye n'urunani. Icyo iyo mirwi ihuriye ko uno munsi nuko yose yikomeje mu kugura abakinnyi bashasha. Umurwi wa New Star rero ukaba ariwo watahukanye intsinzi mu kwirahira urunani ku manota 73-62 mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma. New Star yari yatsinze umurwi wa Kern nayo urunani rutsinda Dinamo. Umumenyereza w'urunani Richard Patrick Ngwizuruvugo akabona mbere ko urwo rukino rwa Dinamo ari rwo rwatumye umurwi wiwe utsindwa kuko wakoresheje inguvu nyinshi byatumye abakinnyi bashika mu rukino rwa nyuma barushe. Mu mupira w'amaguru naho umurwi nserukira gihugu w'u Burundi w'abakinnyi bagizwe ahanini n'abakinira iwabo warayitsinzwe na Algeria ku bitsindo 3-3. Urwo rukino rukaba rwabereye mu gihugu cya Qatar. Umurwi wa Algeria ukaba uriko witegura inkino zihuza ibihugu bivuga icarabu zizoba mu kwezi kwa 11. Mu mupira w'amaguru kandi mu gisata c'abigeme umurwi wa PVP Buyenzi wabaye uwa mbere mu Burundi uri mu nkino za Afrika zo gukuranamwo bahereye mu karere. Mu rukino rwa mbere mu nkino ziriko zibera igihugu ca Kenya, Burundi bwafikinye na Simba Queens yo muri Tanzania, PVP Buyenzi itsindwa ibitsindo 4-1. Tuve mu mupira w'amaguru tuje mu mupira w'amaboko uri kubera i Kigali Afro Basketball ziriko zibera muri Kigali Arena. Imirwi ya Tunisia, Cap Vert, Senegal na Cote d'Ivoire zimaze kuronka uburenganzira bwo kuzokina igice cya kane gishiri cya nyuma. Ibindi bihugu bine bisigaye bizova mu bazosinda hagati y'u Rwanda na Guinea, Angola na Misiri, Nigeria izokina na Uganda, nayo Kenya itane mu mitwe na Sudani yo mu bumanuko. Urukino rwa nyuma ukazoba itariki 5 z'ukwezi kw'icyenda.
Nino ngaha dusozereye amakuru yacu yo kuri uyu wa mbere. Dushimire mwebwe mwese mwaduteze yompi Josine Kazina yabashikirije nkaba ndabikebanuye naho ubutaha.